mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matuku bigane vijiju gya Amerika disa mirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigene kerezo gya mbere y'ukwezi kwa munani muri 2017. Muri studio ya 18 ijuru gya Amerika muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Nuko Imana mushobora byose iduha uburenganzira ushobora kurongora abakenyezi babiri batatu gushika kuri bane batarenga. Nubwo ariko ibyo nyindi yategeko twebwe tume tuvuga tuti bikeneye yuko leta mu byo byihuta bo dutuma ko tukabarondera abantu bafise n'ubumenyi mujyanye n'idini kugira ngo bashobore kwicarana.
Uyu ni Haruna Nkunduwiga aserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Avuga ko leta yari ikwiye gusubira mu itegeko ribuza abashingantahe kubakana n'abagore barenga umwe, kuko ngo iryo tegeko riko rirenga akarimbuka kwemera kw'aba Islam. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'iyo nce ku masonga n'indi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya bahakanye abakozi bo mu biro by'ubuserukira Amerika muri ico gihugu n'imiryango yabo gusubira kwegera zimwe mu nyubakwa zabo ziri mu micungaro y'igisagara cha Moscou. Ni mu gihe rero ku munsi w'Imana Perezida Putin yari yatangaje ko ivyo biro bisanganywe abakozi barenga 1,200 bitegerezwa guhagarika abashika ku 755. Iyo ngingo yafashwe nk'ingaruka y'ibihano biheruka gufatwa na Amerika ku Burusiya kujanye no kwivanga kwabo matora y'umukuru w'igihugu cha Amerika yabaye mu mwaka uheze. Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igitigiri c'abazosigara kingana n'abakozi bakorera mu biro vy'ubuserukira Uburusiya muri Amerika hawo nabo akabara 755. Ngushika ubu Perezida Donald Trump wa Amerika nacarashikiriza kwijanye n'izo ngingo zafashwe na Perezida Putin mu kiganiro yahawe amenyesha makuru kuri uno wa mbere. Sarah ajeje kumenyesha makuru mu biro kwa Perezida yavuze ko bariko barihweza ico bokora ku ruhande rwabo ko bagize ico bashika ko bazobitangaza bidatevye. Muri Kenya igipolisi cyatangaje ko kiri mu matohoza bishemwe mu bategetsi w'umurwujeje gutunganya amatora. Msando Christopher yatowe ari kiziga kuri no wa mbere mu gihe hasigaye iminsi mike gusangwa amatora atangure. Mu itangazo ryashyizwe ahabona n'umukuru w'igipolisi muri Kenya Joseph Bwane yatangaje ko igipolisi gifata urwo rupfu nk'ikintu gikomeye kandi ko gushika uwo amatohoza kiriko kirakora ashobora kugishikana ku bakoze ubwo bwicanyi. Iryo tangazo ntirivuganya naho biruko imvo zatumye Msando yicwa. Msando yahora arongoye igisata kijeje ubuhinga bwa none mu mugi ujeje gutunganya amatora seni, akaba yarasanzwe atahura cyane ubuhinga buzokoreshwa mu matora ategekanijwe kuba mu ndwiza. Wafula Chebukati umukuru w'umugwi seni muri Kenya avuga ko atankeka Msando yishwe, akavuga ko ikibazo ugisigaye ari kumenya igituma yishwe n'uwamwishe. Abaserukira ibihugu vya Amerika n'Ubwongereza muri Kenya batangaje ko ibihugu baserukira bitewe amakenga menshi n'ubwo rupfu, bamenyesha kandi ko bemeye gufasha mu gikorwa cyo gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi ukuri kukaja ahabona bidatevye. Leta z'umwe za Amerika yafatiye ibihano Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela nyuma yaho atunganirije amatora adace mu mategeko y'abashingamateka mu ntumbero yo gusubiramo ibwirizwa nshingiro. Ubutunzi bwose bwa Perezida Maduro busanzwe ngaha buri muri Amerika bwafashwe cyo kime n'ingingo yo kudasubira gukurana nawe igikorwa na kimwe. Umushikiranganji w'ikigega cya leta hano muri Amerika yatangaje kuri uno wa mbere kubijanye n'ibyo bihano, avuga ko Perezida Maduro atwaza igitugu abanyagihugu. Ivyo bihano bije bikurikira ivyari vyatangajwe mu ndwi heze vyahawe abategetsi bamwe bamwe b'igihugu ca Venezuela abo ubuco kimwe n'abahoze bajejwe amabanga muri kahise. Ishamwe ry'umwe bw'ibihugu vya Buraya rimenyesha naryo nyene ko ritazokwemera iyo nama nshingamateka nshasha. Ibindi bihugu vyamirije ivyavuye muri ayo matora n'ibihugu nka Canada, Espagne hamwe n'ibihugu vyose biri mu karere ka Amerika bikoresha ururimi rw'ikira Latini. Naho biruko Perezida Maduro avuga ko ivyo bihano ataco bimubwiye na cane cane vyatanzwe na Amerika, agasigura ko ari umwasi wa Venezuela kandi atari bishasha kuri we. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiyo byacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi ikiganiro cacu tugihera mu ntara ya Kirundo neza na neza muri commune ya Ntega. Tubabwira uko abanyeshuri bari mu buruhuko babayeho. Ubukene bwugarije imiryango rero buriko butuma benshi muri bo baja gupagasa kugira ngo basahirize imiryango yabo. Muyize Misago atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ku mashantiye atandukanye muri commune usanga hariko hubakwa inyubako zitandukanye, ukasanga abanyeshuri bariko biyungunganya. Aha ubasanga bari ko baponda ubudongo, abandi nabo basiha amatafari, eka nabandi nabo basiha amazi. Abatagiye gukora muri izo nyubako ubasanga mu bibanza babumba amatafari, eka nabandi usanga bajya mu byo kudandaza. Abo banyeshure bakora ko kazi kugira bikemure muri bimwe mu bibazo biba bibugarije. Abaganira n'ijwi rya Amerika bavuga ko bajyayo mu kwanga kurera amaboko. Muhirwa Jean-Claude yiga mwaka wa mbere mu by'ubuhinga ku ishuri ryisumbuye rya commune Ntega.
Ego cyane ndabijamwo
ibikorwa bibi
nk'ibikorwa nyene nkunda kuba nkora cyane cyane nko kubumba nk'amatafari kuja ku mashani nyene tukahereza amatafari nyene urabona tuye amatafari dushaka duturiye tukaza turahereza hanyuma kubera ku munsi baba bakorera 2000 bagaheza bakaguhemba kubera ababyeyi urabizi yuko nubwo bagufasha hari byinshi batagufasha
n'inyi batagufasha
nk'umubyeyi uri nk'umuntu akuze nkanje nti wa mugoza ngo aje kugurira impuzu ibisigaye byose nawe ukaraba kuntu bigenzanye n'umugafashanye jewe kubijamwo banase kajya gashomeri ko muhira uko nk'iyo nishaye muhira keshi ndakunda kurambirwa bigaca bitumanye no kugwara numva mengana nagwaye ariko tureza tukagenda ku ntumbero yo kwanka kwirwa twicaye muhira kandi amaboko tuyafise
kubwa abanyeshure bakora ko kazi kubera ubukene bwugarije imiryango yabo. Hambavu yuko baba bari kubiyungunganya ibyo bikogwa bibafasha kwirinda ugwangara no kwandura ingeso zitabereye. Zimwe mu ntambami abanyeshuri bahura nazo nuko bishika ntibaronke akazi bakora ikiruhuko cyose, kandi rimwe na rimwe abakoresha babo bagateba kubariha. Elias Mpawe nayo yiga ku ishuri ryisumbuye rya commune Ntega.
Igituma dukora akazi ko kwishantiye nuko tugifise ingorane ubukene bwugaje imiryango yacu. Namba midohora nuko abarubukene bugaje imiryango yacu bigatuma kandi n'abaduhemba baduhemba nabi nabi kandi akazi nikaboneke igihe cyose. Dusaba yuko abakoresha bacu baduhemba ku gihe maze twikemure ibyo dukeneye.
Bamwe mu babyeyi bakabona ko izo bikorwa bifasha abanyeshuri kwibeshaho maze baze bashobore no gutunga imiryango yabo nibagera mu bigero. Muhitira Aline umubyeyi wa Himonge ati uko kwiyungunganya gutuma basahiriza ababyeyi mu bukene barimwo.
Niyo tubafise mu miryango turabigisha kwibeshaho kubera ko iyo umwana umubyaye uramwigisha ko ariko arakura ko mutazokwamana. Gutyo rero tukaboneraho kubaha n'inyigisho zo kwiga kwironderera kugira ngo nabo bazoshobore kurera imiryango yabo. Kubera ko nabo bamaze kubona yuko barafise uburyo bwo kwiyungunganya kugira ngo basahirize ababyeyi, ni mu ntumbero rero y'icyo nabo bashobora gukora kugira ngo babasahirize muri ubwo bukene baba bafise.
Muri iyo komine hari inyubako zitandukanye ziriko zirubakwa zituma abanyeshure bari mu kiruhuko bashobora gukora kugira bifashishe nk'uko bishikirizwa n'abajeje intwaro. Nyabenda Pierre Claver umuhanuzi wa Mustaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama avuga ko abanyeshure batoreza amaboko ngo babafashe.
Eho abagenda bakora zikorwa cyuwende cyankwe utundi akifite igikorwa bashoboye gukora hirya no hino umuntu akahakazi umuntu akagashobora agakora. Ariko tiko turakugwiza ibikogwa ego nivyo bikogwa mu bisanzu birahari ubu hari imigambi iterambere rikira tangura gukogwa ngo ngahariho inyubako y'ikigo cya Croix Rouge bari ko barakora arabanyeshure bagiye gusaba intuze nyakazi aha kuri Copeke naho nyene hari akazi ko karakoregwaho araho usanga bashobora kuza ariko hari nabandi usanga badashobora gutanga ingufu zabo kugira ngo babone ikivuye mu ngufu zabo bakeneye kubazuza barabaha babaha cyangwa kagenda bakazaragora nawe je ndakenye ndumuyendija ariko akibagira yuko ashobora kugira naho nyene akaraba handi hantu yo barakora kugira ngo ronkuru dufaranga uzakumusahiriza agura kahuzu agure agakamba mbiri cyangwa kandi kantu yo bakeneye ariko nize yuko hirya no hino hari ibikorwa bikobera kogwa kusanze utayika ritwara nabi mwabona buruhuko ntiyobura ntihazogira gutangura amashuri adafise igishindisho kumufasha cyagiye hazo bagiye kwishura
abajeje intwaro bakabatumenyesheje ko ku banyeshure biyunganya mu byo kudandaza bigaragara ko ari abanyeshure atatagitsi babasaba muri cyo kiringo cyose cy'uburuhuko ku ntega mu ntara ya Kirundo mu buseruko bushyiruraruko bw'Uburundi Moise Misago ijwi rya Amerika.
Urakoze Moise Misago. Naho ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro cy'abanyedini huno munsi rero mu kiganiro cy'abarongo ya madini n'amashengero tubandanye igice cya kabiri ku bijanye n'indero y'abana bavuka ku mugabo afise abagore barenga umwe aho akaba ari nyuma yaho leta y'u Burundi ishireho itegeko ko abagabo bategerezwa gutunga umugore umwe kandi bandikanywe imbere y'amategeko. Muri kino gice rero abo mu muryango w'abayisilamu bavuga ko badashobora kubana n'umugore umwe gusa kuko ikorowani ariyo bagendera ko nk'ukwemera kwabo ibabwira yuko wiyumva kushobora gutunga bane uwo bikora. Reka mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio ibujumbura atwakirire abatumire bari kumwe atangura tubwira abari bo hamatuba hakanya bayage.
Ego Diane, nkuko twari twavyemeye mu batumire b'uyu munsi harimo ubuserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi Haruna Nkunduwiga ndabaramukije.
Ndabaramukije ndamutse nari ko radukurikira.
Turi kumwe kandi na Nitunga Renova arongoye ishiramwe gitahe neza y'abana tumugirira impuhwe aryo Eon Pitié de Louis namwe bwe turabaramukije.
Bahaye mwaramutse nanje.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika nkuko mwavyumvise turabandanya ikiganiro kivuga ku itegeko riherutswe gushigwaho n'umukuru w'igihugu kujyanye nuko umugabo abwirizwa gutunga umugore umwe yanditswe imbere y'amategeko ariko itegeko rifise utunenge muri utwo harimo indero y'abana ari nayo tubandanya uno munsi. Haruna Nkunduwiga mwaserukiye umuryango w'abayisilamu mu Burundi mbega mwebwe iryo tegeko muriko murishira mu ngiro gute mu buryo mudahohotera umwana?
Murakoze. Ubwa mbereho mu bayisilamu mu Burundi nko ku isi turafise igitabo ngendegwako cyitwa Korani mu kigabane cacu ca kane citiriwe abakenyezi mfati cyane cyane nko ku murongo wa gatatu ko ari indi mirongo ibivuga mu murongo wa gatatu nuko Imana mushobora byose mu byavuze ivuga iti iduha uburenganzira bwo gushobora kurongora abakenyezi babiri batatu gushika kuri bane batarenga ariko abagira iti mukano mudashobora kwatonganiriza rero araba umwe. Nubwo ariko bijanye n'iyo tegeko twebwe tume tuvuga tuti bikeneye yuko leta mu byavyihuta bo dutuma ko tukabarondera abantu bafise n'ubumenyi mujyanye n'idini kugira ngo bashobore kwicarana cyane cyane ibaza ko leta ishyiraho itegeko bivanye n'ibibazo biba biri mu gihugu ishaka gutorera umuti.
Ego mushaka kuvuga yuko leta ikwiye kwisunga ukwemera kw'amadini
kubahiriza ukwemera kw'abantu nitwovuga ngo kwisunga amadini ko bavuga ngo leta y'u Burundi nta dini yegamira mugabe kubahiriza n'ukwemera kw'abantu kuko uko kwemera mu gihe kuriho ibwirizwa shingiro rivyemera mu ngingo y'umunani ya 32 bivuga ati abarundi cyangwa bari mu Burundi barafise kwemera uko bavyiyumvamo no kugira amashira hamwe no gushobora kugira amanama tubaze ko n'umukwemera kwacu naho nyene mu gihe atacu bironona navyo nyene boheza bagasha kubitubahiriza.
Mwebwe mukaronka ubwo burenganzira bw'uko mugumana abagore barenguma
ibyo birakene kuko ni kuraba iyo byavuye kuko nimba hari umuntu uvuga ngo agiye ku muislamu kugira ngo arongore gusaba abakenyezi barengumwe azo bari ko rihenda kuko azobazwa n'ingene yabatunze.
Ego imbere yuko tubandanya reka duhe ijambo uwavugira agateka k'abana Renova Nitunga mwebwe uko kuntu abo mu muryango w'abayisilamu bavuga yuko anyabuna ahubwo bafise ukwemera kwabo yuko atacononekara namwe nk'abavugira agateka k'abana muvuga muti koko ntacononekara kuri abo bana?
Twebwe turashige cyane cyo unye aje kuvuga hariho umuntu yigeze ngira yabaye umushikiranganje wambere hariya mu Buhindi yitwa Mahatma Gandhi niwe yavuze ati icyo mwifuza gukora mwikorera jewe nimumfashe mu gitegura muri ko murangwanye. Hano twese turemera yuko mu Burundi ari igihugu cemera amadini atandukanye yavuze ikintu kijanye no kubahiriza ukwemera k'umuntu rero kino gihe habaye itegeko riza ariho rigatuma abantu baje mu ibarabara canke bagira ibibazo bitandukanye twebwe twubwo tutikumbure yosubira rikigwa neza amazi ntararenga intankombe
umwebwe re mubona yuko iryo tegeko rishobora kuza ryongereza ingorane mu bana kuruta uko byari bisanzwe kuko no musari abana bari basanzwe bari mu ibarabara
icyo nico nashaka kuvuga ko byotuma haza kongereza izindi ngorane mu bana bari basanganywe na kare no munsi mabura ya Bujumbura no mwihugu hagati gusanga hari abana benshi afite ibibazo nagiye hari mu zarumonge n'abanye abana benshi bamerewe nabi nuva yuko gihe ibyo bintu bihungabanya ukubaho kumukenye kumushinga naye n'abakenyezi biwe bangahe nkuko bivuze bizotuma izindi ngorane ziyongera igihe utege kumbure rikazoshirwa mu ngiro kubazo kubaka umisi mugo nkaba bamaze kubaka ntiribarabe nibyo niwo mutije noterera hagati ya leta ni dini ya Islam
ariko hari bitigira ibinini by'imijyango mu ntara zitandukanye byerekana yuko benshi bari babayeho babanye n'abakenyezi barenga umwe kandi atanu umwe muri abo bakenyezi yanditswe imbere y'amategeko rero mwe muvuga muti uko kuntu abo bantu bangana gucyoye ko bo bareka bakabandanya babayeho gucyo nyine
icyo tuvuga ubwa mbere ho tumenye yuko mu Burundi turimo haciye imyaka ishika 37 hari mu gihe cy'imyaka 1980 niho basizeho itegeko riraba ingo n'imijyango imbere yaho abantu bari babayeho kandi ntibatswe atanguranize ni bari bafise nabantu mubatwaye uburundi duhere ku bantu babami umuntu yashobora kugira abakenyezi babiri cyangwa batatu cyangwa bane bimikana ko ibibazo
ariko icyo gihengera bari bafise ibyo bafungura ngira nta bana bari
icyo navuze no mukanya n'ubu baravye aba bicwa n'inzara sinovuga ko ari muri iyo miryango y'abantu bafise abakenyezi babiri cyangwa batatu kuko ifise abakenyezi babiri cyangwa batatu imwe twavuga tuti Imana yavuze ko udashoboye kubatunganiriza napfuma bumwe hari n'usanga n'umwe adashoboye kumutunga urumva rero ubadashoboye gutunga n'umukenyezi umwe cyangwa niyo byaba Imana adashaka kumwigisha mugabo abana dufise twebwe baba batanu cyangwa batandatu bavuye kwa kenyezi babiri cyangwa batatu bose bariga ko n'uburenganzira bafise twitwa dufise itegeko mu muryango ryo kubana doza tukabahindera uruntu kandi tukabigisha zumvikane rero ko tuba tuti nimba leta iri kurabona ko hari ikibazo kiri mu Burundi ishaka gutorera umuti tubanze nkuko tubivuze twicarane turabe ikibazo cyari nikihe mbega twoterera iki kugira ngo ubu muti ube umuti urama ufise icyuzo gufasha atari umuti ukumara umwaka imyaka ibiri tugasanga twiye gusubira mu mihumbi kane kuko
mwebwe muvuga mutizongorane mu bisanzwe mukwiriye gutore umuti muri kumwe n'izi kuko leta arizo yamaze kubona harizo mubona mwebwe nk'umwidini ryanyu muvuga mutizingwane twe kuzicara kuko ikibazo
n'iza numvise zihari leta ikunda gushira imbere avuga ngo abantu bagurirana ku murindi urenze urugero ibyo navyo miryango yacu byo ntibihari ariko kandi hora harubwira kabi
mwe muvyara bangahe
twe gusanga yusabye imana kwiguha babiri cyangwa batatu razi ko abantu benshi abo ngo habyara imana hatunda imana hakiza imana Sabe imana ko guha berica nk'abatatu guha babiri cyangwa batatu
ariko ntabwo mu dini ryanyu muvuga muti dukwiye kuvyara bangana gucya ntabwo mwigisha bo
oya byukobye mu gitigiri bavyara kandi azuko na leta bavuga ngo abantu bavyara bashobye kurera abantu ashobye kurera nabo hajya naho nabantu bavuga mwe nuko na bivuze nti urashaka ko ufise abana 10 ko ushobye kubarera wundi akafise umwe kamunane ko murera ariko twe tureza tugasaba abantu basaba imana abo bana imana iyo ishobora kubashoboza ariko kandi izoshobora no kubashoboza kurera ariko kandi tukamenya yuko mu bijanye no gutandukanya imbyaro urabye ingene mu kwemera kwacu bimeze nta muntu akwirikiza umwana adafise imyaka 2 n'imyaka 3 bivanye n'uburyo dukoresha mu kwemera kw'iwacu kandi bituma wamukwirije amazi imyaka 2-3 abamaze gukura nuko uvuga mu myaka 9 ufise abana 2-3 umuntu bari ko aranaruha ntusura kuza kuronda abandi bana benshi bibaza yuko muri ico gihe twicaranye twoshobora gufasha gutora uwo muti ariko rero hari n'ikindi kibazo no tuvuga abana gusa kuko abana bavyagwa n'abavyeyi
mwenga afise ica bivuga ko renovani tunga
birumvikana yuko abana hako birigo baragira ibibazo mu bisanzwe twebwe ibintu bitatu turaba cyane kurusha ibindi ni ibintu bitatu dufatiye ku mategeko mpuzamakungu araba abana canke n'igihugu umwana afise uburenganzira bw'izina akagira uburenganzira bwo nationalite ku bwene gihugu akagira n'uburenganzira bwo gutorana ibyo ni ibintu bitatu ntabando kumwe natuzahugira ubu rero nimba umukenyezi wa mbere bamurungitse akagenda kumbura hari abana bavuga ati giye ko mamagiye turajana ikibazo kija kiza ni ingene uwo mwana agiye kubaho hari ahantu uriya mama wagiye kwinyegereza canka asubiye ahantu tudashoboka ataramenyereye je matoza twakoze mu ishamu giwacu mu bana bari mu barora Bujumbura nta mwana umwe w'umizira imane twabonye ahana ashaka gushigikira uwo muntu n'ukuri nde beshi n'abanyabuterere n'abanyakamenge kandi n'abantu sanga abantu bafite ubukene busanzwe mugabo nta mwana wo mizima twabonye rero nashaka kubabwira
yuko ivuga yuko bo bitunganya neza
z'ukuri cyo nico kuko nko muri hariya muri Asiatic ariki irerero nabonye ryama abayisilamu bagenda bagashikana nk'imfashanyo umwana atagira ica fungura canke mama we canke sho bigoye agatora aho ndahazi ndabona aho twova hano hakwereka ngira naru narahazi rero nabantu basanzwe bafite ukuntu biyungunganye kandi cyane cyane baranafashanya ikintu cy'urukundo narabonye n'ukuri bagishira imbere kurusha andi madini yose icyo narakibonye nanagishingira intara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ego ngarutse kuri Renova Nitunga ibyo yarahejeje gushikiriza yaravuze ko mu bana basanzwe babona bafise ingorane yuko abana bo mu bayisilamu ko batakunze kubonekamo bivuga yuko leta ikwiye kunyabona gukorana n'amadini n'amasengero kugira ngo barabe ingene bafashanye gutunganya ico kibazo c'abana
ndagishigiye cyane uko nabivuze
ariko ntishire itegeko ry'uko barongora umugore umwe muntu mbere gukemura ico kibazo
bisanzwe nta buri kintu cyose cyamana ingorane iryo tegeko niyeza ko barigize barabifuza ingene bagabanye imbyaro ko mu ntango umenga icyo carimo hari ibintu mu kino vanga muhini mushashu tera amabavu nibaza yuko nabisubiyemo ico nkundira idini y'abayisilamu barafisha gufashanya cyo no kwita mu gifaransa solidarite mubanye abonye ko uyu muntu atafise abana babiri cyangwa batatu atafunguye nibaza ko nako bagaragaza bagafukana fukafuka rero nibaza ko ikibazo nyamukuraho kiri ku nkuri kizimbi iyo tegeko na cane cane kubana bavuka mura kuri abo bakenyezi icihwitwa cane
reka tumwe niko biri ni muragerageza mu gufukafukana nta mwana mwebwe ashobora gusonza rero
si no gufukana no gufashanya kuko ubwisilamu no gufashanya na mahoro sinshobora kuvuga ngo ndafise amahoro umubanya atayafise sinotekanirwa mu gihe jewe ndaye ndiye ngahaga umubanya ariko yicwa n'inzara ntacu byo mufasha zumvikane rero ko ahantu hose bishoboka duteza gufashanya atanu kuntu ubona nabana bari mu ibarabara batari ko bariga abiho ngo ariko bariga bonyene ingo bikuryohere uheze ukagiriza kurona ingenzo za kubafasha ibyo
rero
tubaza nkuko ariko bivuga
itegeko rero rishobora kuza rero konona rero rutonde rwanyu rw'inkenere musanzwe mwitunganije rero kuruta kuza kubafasha
navyo nyene kuko mu gihe maze kuvuga ngo abantu bubakanye turabatandukanije leta kandi ariho kugira ngo ahubwo ifashe kugira abantu bashire hamwe uvuze ngo uratandukanije abantu bari bubakanye nubwo mu bijyanye n'imibano hariho agatosi kazo bakagiyemo imibano umugore n'umugabo cyangwa abagore n'umugabo ariko ni imibano kandi abana kuko abana bafise uburenganzira natwe nk'ababyeyi kabitegeko ryacu ryo kubaha inderuntu naryo abana bayihabwa na se na nyina ntayihabwa na se gusa cyangwa nyina wenyine urumva ko ari kiba kibuze nico bitume tuvuga tuti muri ibi bihe bavuze ngo bashaka gutandukanya abantu bubakanye nukuri bazoba bazanye ibibazo aho gutora umuti ibibazo byatwaye dufise ngaha mu gihugu
mbega abana mwebwe musanzwe mubandikisha none hari umugore aba yandikishije umwe cyangwa nta numwe aba yandikishije mbega mugihe atandikishije
abo muri leta
arandikisha abana
mugihe muri leta bataratwemera ko abakenyezi bashobora kwandikisha bose abakenyezi bashobora kwandikisha mugabo abana barandikwa ko bavutse kuri naka se na nyina mugabo ugasanga amategeko leta avuga ngo batubakanye nibyo twama tubona bandikamwe ngo batubakanye mugabo ntaza kuvuga ngo se ntazwi kuko se abazwi ababubatse ku mugaragaro bahezage mu kwemera azwi ku mugaragaro n'abantu batumiwe kabazi batubye ni mukanaka mugabo mu gihe bobwira mwe nuko ni bya bindi uretse abana bazoja mu ibara bakagwira nibyo ndizusanga abakenyezi bazaba bavanye ku bagabo cyangwa nabo bigeme batari bafise abagokoro ko ico twomya nuko hari gitigiri kinini cy'abakenyezi n'abigeme ayi wacu mu Burundi nko mu isi hanini na cyane cyane no muri mamugume tumaze mu iminsi bazoca basanga nabo kubera ko bafise uburenganzira ku gukoronka ku kayaga ko abubatse bazosanga bagiye kwiba abagabo babandi kandi bakaza kubyara ku rugero rutagira uko rumeze kuko uwo wagiye kuza ku bimwe tuvuga ngo busambanyisha nk'ibindi azobyara umuntu amwemera igihumbi babyarane ubundi amwemera igihumbi babyarane abana atazoshakura akabaza kubatwara mu ibarabara mugabo bakenyezi babiri batatu bane bafise n'umugabo umwe ni ukuvuga ko barya abana bazi se na nyina uwo ariwe nabo bakenyezi bakabazi baribo ntawe ndaza kuhadodora ariko muri icyo gihe nihahandi uzosanga bizwi mu bizwi muri leta yuko naka afise umukenyezi umwe mugabo akaza kurenga ibigo akabyara batatu bane batanu badashobora kuza kwandikwa atanimwe azobigisha atanimwe azobitaho ugasanga ari ya mashyirahamwe ashinzwe abana batagira icepfo cya ruguru azoteza kuba menshi mugabo naho azaba menshi uburyo bazokoresha kugira ngo barebe nabo bizabagora mugabo rero tosanga abantu bagiye kubyara ahubwo ku rugero rudasanzwe nibaze ko no iteko barisizeho bosha kuvuga bati abana aba nabivanye kukwemera kumeza ikintu nuko turabe ingene babyigenzemo yuko atangora ni badutera ahubwo barabe biruka inyuma ariko batera ingorane kuko bariho mu gihugu
twebwe ko tubivuga nuko hari ibintu bibiri hano byoshe kumva nubwambere nuko muri iyo dini ya Islam abana bose barandikwa ico ni cambere kitujyoheye kitunezera cyane kuko bararonka indero mugabe aho hacahaza akabazo ni mu gihe umuntu w'umushinga ntahe cyangwa umugabo bugera afise ibyo arejejwe mu muryango kurusha umukenyezi umukenyezi aritaho indero y'abana cyane nifuze rero nk'uko nabivuze ko iyo ndero ihabwa na mama wiwe yogumizwaho umwana agumazi mama wiwe akamenya se amurihira amashuri amurihira amugabo amurondesha afungura hamwe na mama wiwe amuha indero kuko ubugirigiri bugira babiri ariko nibamara kwirukana babiri siniza ko birutse nk'umushinga ntafise abagore batatu canke bane nk'uko bivuze sinoza ko mukenyezi wa mbere azosubira mu kibanza cyo kurerera babandi banondi mukenyezi aho niduhendane bizogorana ariyo mpamvu nagomba ko gushira neza y'umwana ko yokubahirizwa kuzana bishaca abo bana bavutse kuri abagore bashika batatu mu gihe bamaze umugabo bamukuye ko abagore babira gasigirana umwe by'ukuri abo bana kandi abagore imigenderanize gumere ni nziza kundi mugore wase bwanazo ari nyina zo mugore wase ariyo no hari kibazo leta yo byihweza inkuri kizimbi cyane kavaho tukaraba ibyiza bizana kurusha inkuri kizimbi bizana
kandi mu bijyanye n'indeko kugira ngo ndahagaruke nuko abarundi bavuze kera bavuga ati mukaso ntabanyoko aguma ari mukaso naho yo kwitwara rikari hakandu kadahera mukaso ntabanyoko ubone umugani w'ikirundi kandi byumvikana yuko mu gihe abakenyezi bagiye bavuga ngo abana basigaye kwase bariko rego na mukase hari ico batazoronka kandi akazoguma bicuza nibaza ko leta rito kwisha ko bokwicuza nikigira kabiri kandi mu bijyanye n'ibintu bijyanye kurondoka ndafise abantu babagenzi batari abisilamu kandi umuryango umugore n'umugabo umwe bavye abana bashika 200 none abonabo umuti watutoye gute nibyo niko navuga ngaho nibaza yuko hanyuma ntariko ndashaka kurondoka no kuri ibyo nko navuze hariho ico bavuga bati Habyarimana arashaka kuma nkabyara abahungu gusa cyangwa kamabyara abakobwa gusa cyangwa kamvangira abahungu n'abakobwa n'Imana ibigira none hamwe bishitse Imana jewe ndiko nafata itegeko uyu munsi ikampa kubyara navuze nti jaka kubyara abana batanu ikampa bigema batanu amura bigima batanu umwe akaba ari waronka umugabo abo bandi bane bakazana abana bo kundaro ho byoca bigenda umuti wabo wowe none nibaza nti byo byiza abo bantu bashiye kuronka antu naho bavuze ngo bagiye byo bita mu ihari mugabo akabafise bavuga bati aba bana tubyaye bafise base babakurikirana
nkuko kwanyu mu idini ryanyu kubakwe kuza bararongora abarenga umwe
yabarenga umwe kuko bafise ico bifasha Rafisho bifasha kuko nkuko nabivuze abakenyezi bose bahari umwe afise uburenganzira bw'ukuronka umugabo ukuronka umufasha wo babana mugamaze kuvuga ngo abaye umwe gusa tuzi ko ibitigiri by'abakenyezi cyangwa by'abigeme bisumbi by'abasore n'abagabo nuvo ko abagigeme bazoguma mu ibarabara abagigeme nabo zoguma mu ibarabara cyangwa iwabo bagasaza iwabo nabo ntibiryoshe ntagateka byoduha byotuma bazoza kwiruka inyuma y'ukuronda abagabo bakaza kuri abagabo babandi na bya bigwara twa turavuga kuko umwe ahavuye undi akinjira bizo babirebire cyane gose na cyane cyane bakazana abana bivuga abana bo kundaro canke singire babita neza mu kirundi bitaryoshe mu muryango kuko razi ko umwigema byari iwabo mu misi ya kera byo bavuga byo guta mu gisumanyenzi n'ibintu ntagateka kaba kari mu muryango n'uwo mwigema ntagateka bafise
ego numva icyo ari kibazo gikwiye kuvugana ko nko mwabivuze gikwiye kwicarigwa kuko uko n'ukwizera kwanyu andi madini nayo nk'abamubakirisu bavuga yuko ari icaha kurongora umugore arenga umwe hama kandi na leta nayo igashira itegeko rivuga ko umugabo akwiye kurongora umugore umwe nibaza ko ari kibazo tuzogaruka
ku mugabo uvuze ngo co bica kurongora umugore arenze umwe mugabo karongora umwe mugabo ugaza gusamanya abagore barenze batatu bane batanu iryo jambo ni kikirundi sinzi ko ariho bari ari ciza gusoma kuko twebwe mu kumera kwibacu bavuga ngo ntiwegere n'ubusambanye ntibavuga ngo ntusambane ntiwegere n'ubusambanye kuko kugira umuntu hashika hasambana akagira ico cacu gusambana nkuko bavyita
atuma muzana n'umugore
hariho ibintu byinshi aba yakoze bijya mu Twitch bishira mu nzira y'ugusambana n'abijya byo kuvugana n'umuntu ngo turahuriye ahanana mukamugira kuvugana ibintu amaso arasambana umuntu warasambana umutima urasambana amaguru arasambana mukwemere ko iwacu
mwebwe mu kubyirinda mucamuzana
mukubyirinda rero uwo muntu uvuga ko ubonye ko wakunze uruheze ukamuzana akabuye wawe atawundi mu musangiye akaronka uburenganzira kuko afise umugabo
ubwo ntabwo gusambana kumugaragara
oya si gusambana kumugaragara kuko nta bantu abasambana bazi ko banyegera mugabo twebwe tugira iminsi mikuru mutumira imiryango igakorana n'abantu bakabona kuvuga ati urya ni mukana kandi mugoragira kabiri cyangwa gatatu abira kane
Nuko rero ncuti bakunze kino kiyago tuzokigaruka ko ariko tubashimire mwe mariko muratwumviriza twongera dushimira abatumire bari kumwe na Diane Ndonse muri studio y'Ubujumbura. Diane nahazo naho na Innocent Kimenyi tuzosubira nkaho twahereye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu iwanyu mu ntara cuno munsi ningahakirangiriye.